Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye mwebwe mwese mwahise mu radio Inzamba agateka kawe kaze kuri ryasanzwe amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa mbere munyonyo umwaka w'2022 ayo nayo akaba aza kuba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Nta kibazo cha leta na kimwe kizosubira kurungikwa mu banyeshure b'impunzi bari makambi impunzi mu gihugu cha Tanzania. Iyo ngingo ikaba yarayifashwe n'umushikiranganji w'indero, imvo ngo nuko amahoro yabonetse bategereza gutaha kubandanya ivyigwa mu gihugu. Iyo ngingo ikaba inegurwa n'amashyirahamwe aranira agateka k'impunzi ko ngo atayindi numbero leta ifise atari yo gutahana abo Barundi ku nguvu. Imyidogo ni yose mu banyagihugu bo muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga. Bamaze imyaka ine barindiriye guhabwa amazi meza, kandi hariho umugambi wari watsindiye isoko yo gushikana amazi ngaho Igiteranyi. Kuwa mbere munyonyo, abemera Kristu barahimbaza umunsi mukuru w'abatagatifu. Munguka imisa yasomwe kuri Katedrale Jinamondi, umwepiskopi arongoye diyoseze ya Bujumbura yasabye abakristu kwemera kuzira ukuri be n'ubutungane, kuko ngo ariyo nzira izobashikana mu bwami bw'ijuru. Ndasubiye kubaha ikaze mu kanya idonido ryano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Amakuru twabateguriye tuyahere mu gisata c'indero. Ngo nta bibazo bizosubira kurungikirwa urwaruka rw'abanyeshuri b'Abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania. Byashikirijwe kuri uyu wa mbere n'umushikiranganji ajejwe indero mu Burundi. Imvo ngo nuko muri izo mpunzi ngo zikwiye gutaha zikabandaniriza amashuri mu Burundi, kuko ngo umutekano ari wose. Ibyo birategwa ibyatsi n'abaharanira agateka k'impunzi ku bwishyirahamwe CPDH Vicar ngo ni ibintu bitangaje cyane, kuko kuva mu mwaka w'2015 leta y'u Burundi itigeze itanga ibibazo ngaho mu makambi y'impunzi ngo n'undi mukenyuro wo gutahukana izo mpunzi ku nguvu. Ni inkuru twateguriwe na Karine Dusabe.
Bashaka kumenyesha yuko ubushyirahamwe bazosubira gutegekanya ikibazo kuri abo bari mu makambi y'impunzi mu gihugu cya Tanzania.
Igihe twimwumva n'iryo umushikiranganji w'indero Francisco Habyarimana amenyesha icese ko atakibazo na kimwe kizosubira guhabwa urwaruka rw'Abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania, umushikiranganji arasigura icabitumye.
Ubwa mbere ho nagomba ndababwire yuko mu Burundi ibyari byatumye abo bantu bahunga atabikihari, ahubwo abo bana bahamagarirwa gutaha amashure bakayabandaniriza ngaha. Ubugira kabiri nuko kugira ngo uje kubaza abana canke uje kubaza abana bize ku ishuri kanaka, bisabwa yuko ubushikiranganji buba bwakurikiranye ku munsi kugira ngo burabe yuko iryo shure riba ririko ririgisha rikurikije amategeko. Ubu rero ibyo byo gukurikirana iryo shure ntibikunda. Udashobora gukurikirana ishuri ntushobora rero kubaza abana utazi ingene bize.
Ibyo biriyamirizwa n'urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'impunzi zo mu makambi CBDH Vicar. Urwo runani ruvuga ko rutumva na gatoyi iyo mvugo y'umushikiranganji, kuko kuva mu 2015 atakibazo cigeze kirungikirwa urwaruka rw'Abarundi ruri mu gihugu cya Tanzania. Mu mwaka w'2020 ngo niho honyine yashatse kubirungika biranka, kuko leta y'u Burundi yashaka ko ariyo yorungika ababikoresha. Kumvirize rero Paul Sharangavo nicegera c'urongoye CBDH Vicar.
Turatangaye cyane kuko kuva mu mwaka w'2015 nta na rimwe leta y'u Burundi irigera irungika ikibazo na kimwe mu ikambi n'imwe y'Abarundi bahunze. Rero nitwumva ukuntu umushyikiranganji ashobora kubahuka akavuga ko ahagaritse kurungika ibibazo mu makambi y'impunzi kandi ibibazo bitigeze birundikwa. twagira tumenyeshe ko twamye dusemerera impunzi zigasaba ko ibibazo by'ubuzi bwo barungikira bikanka mbere ho 2022 niho leta y'u Burundi yigeze gushaka ku kurungika ibyo bibazo mugabo habaho kutumvikana kuko yo yashaka ko ibirungika ikacirungika n'abantu bagenda mu makambi y'impunzi avuye i Burundi ibyo ntibya umva ko bitari gushoboka
ikindi atumva ngo nukubona izo ngingo zifatwa nabo bategetsi nabo nyene bahoze mu buhungiro ariko bobo leta z'ico gihe zarabaronse ibyo bibazo akabona ko ari uwundi mukenyuro wo gushaka kubatahukana agasaba leta y'u Burundi kugira ibiganiro badakumira kuko bimaze kuboneka ko hariho abataha bagahura nakaga n'ubu dusubire tumwumvirize
rero twebwe tugatangazwa nuko abantu babategetsi bose batwara uyu munsi benshi ba bakuriye muri Tanzania abandi babayeyo bari bafiseyo abana ico gihe leta y'u Burundi yandi barungikira ibibazo bakabikora abana babo bakabikora mbere n'igihe bari ko baragwana na niyo leta nyene abana babo ntabwo bigeze ba bagira ingorane kubera ko ababyeyi babo bari mu ntambara na leta bagumye baronka ibibazo bya leta bivuye mu Burundi uyu munsi rero kubona abategetsi b'uyu munsi bategera biyumvira ko nabo bigeze gufashwa muri ubwo buryo bategeze biyumvira ko babo bana bariko barahura n'ingorane zitari zikwiye kuko ibibazo bya politike byagomba kuba biri hagati y'ababirimwo ariko abana ntibabe ntibabe victime y'ibyo bibazo mbere twe tukibaza ko hashobora kuba hari ibintu tubona bishobora kuba byegeranyije nyuma cyane cyane mu bijyanye no kugerageza gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu babicishije muri bene izo ngingo zaza zarafatwa rero twebwe ico dusaba leta y'u Burundi kugira ibiganiro bidakumira hagati y'abarundi abarundi bakumvikana impunzi kumva umutekano wayo ikumva ko neshaka mu Burundi inge nizo bitekaniwe
ngomenya ko kubyerekeye ibibazo byamye bitangwa n'amareta yagiye arakurikirana umushikiranganji w'indero yishuye ko igihugu cari mu bihe bidasanzwe by'intambara
Karine dusabe urakenuye umushikiranganji w'indero François Habyarimana aravunira kagohe uwo wese yaronse ingurane ya leta gihe yari muri kaminuza ubu akaba yararonse akazi amusaba kwishyura iryo deni akaba yabishikirije mu biganiro yagiranye n'amenyesha makuru kuri uyu wa mbere icyo gihe yarekashikiriza ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu gice cya mbere cy'umwaka arongera akamenyesha ko igihe ayo mafaranga yo kwishyurwa neza azoheza agafasha abandi banyeshure bari nyuma yabo bayafashe François Habyarimana umushikiranganje w'indero mu Burundi
nagoma ndababwire yuko kurisha ry'amahera bwa mbere bikurikije amategeko kuko umunyeshuri wese yatoya ry'amahera yarasinye ariyemeza yuko azoyasubira bisigura rero yuko ari novuga itangazo ryisunga itegeko muti mbega bangana gute nago mu bwambere ndabibutse yuko muri abarose kaya gafashanyo nabo mu gice ca mbere n'igice ca kabiri cy'amashuri ya kaminuza no kuvuga baccalauréat na master biga mu mashure kaminuza ya leta abo nabo turaze bamaze guheza bose barenga gato ibihumbi indwi abo rero amaze kuronka kazi abo ntituraheza kubatororokanya ariko nagoma ndababwire ko hariho umurugwi banze uhurikiyemo abakozi bo ngaha mu shikanaje wacu abari muri Obera ariyo ijejwe gukolekta ayo mafaranga eka mbere nabo mu bisata by'abigenga kugira ngo umuntu yafashe ako kagurane akaba yahijije amashuri akaba ari ku kazi tuzomenye koko ko ari ku kazi kugira ngo atangure kuriha nkuko rero itegeko ribivuga urosa akazi acabwiza kuriha 10% y'umushahara wiwe ukwezi nico gituma rero iciye tuvunira kagohe abo bayarose ntibagume basya bwose ngo leta yabahaye ako kagurane ngo bizobishuza burya ideni iriheranwa barasinye ko bazoyasubiza n'ubu rero tubatira kamo kugira ngo batangure kuyasubiza hataratangura gukoresha kimwe no kwitangira ngo rokuvrema force bazoba bafite akazi ariko tukamenyesha yuko abatazoba bararonka akazi bera leta rizeyi leta iguma ibarindiriye kugira ngo baronke akazi gabo ku barose akazi abwiza gutangura kuyasubiza nagoma ndababwire rero yuko ko abo bamaze kuronka akazi bose turaza amahera biza gusubiza ararenga gato imiliyari 10 n'indwi
amakuru tuyabandanize mu gisata cha politike umuyobozi mwishikirajejwe ibibazo bya gisirikare mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Lieutenant General Silas Ntigurirwa kuri uyu wa mbere yaragendeye igihugu cha Republika y'Intwaro ya Demokarasi ya Kongo amakuru ava mu biro bya President Ndayishimiye akavuga yuko yamunungikanye ubutumwa budasanzwe arungikiye mugenzi wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi ubwo rugendo rukaba rubaye mu gihe intambara ikomeye mu buseruko bwa Kongo na cyane cyane muri Kivu yo mu buraruko aho mugwi M23 uri kufata ibice byegereye igisagara cha Goma basirikare u Burundi bakaba bamaze igihe kingana hafi umwaka mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko ingo twateguriwe na Eddie Claude nini nahazwe
muri urwo rugendo Lieutenant General Silas Ntigurirwa umuyobozi mwishikiraje rw'ibibazo bya gisirikare mu biro by'umukuru w'igihugu yagiye Kinshasa atwaye ubutumwa bwa Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari nawe arongoye inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC kuri mugenzi we wa Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amakuru ava mu biro by'umukuru w'igihugu ntatomora neza ubwo butumwa ubwo arigo icyo bikoze urugendo rwa Lieutenant General Silas Ntigurirwa ikinshasa rubaye mu gihe hari intambara zikomeye hagati y'ingabo za FARDC n'umuhari M23 muri Faransa mu ntara ya Kivu yo mu buraruko aho abo bagwanyi b'umuhari M23 bamaze gufata ibice bitari bike by'iyo ntara muri kino gihe abo bagwanyi bakaba bariko barasatira igisagara cya Goma ari nawo mugwa mukuru w'intara ya Kivu yo mu buraruko Lieutenant General Silas Ntigurirwa akaba agendeye igihugu cya Kongo mu gihe kandi mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko naho hasanzwe hari abasirikare b'u Burundi bari kumwe n'imbonerakure mu kiringo kirenga umwaka wose ariko leta y'u Burundi ikaba yemeye ko bagiye kumugaragaro kuva hagati mu kwezi k'umunani uno mwaka kurubwa rwa Twitter kwa radio na televiziyo by'u Burundi bamenyesheje ko Silas Ntigurirwa yagiye kuvugana na President Tshisekedi ikibazo cy'umutekano mu buseruko bwa Kongo n'ingene ibyo bibazo byotorega umuti
Inzamba
amakuru twabateguriye arabandanya kugenekerezo rya mbere mu nyonyo abakristo barahimbaza umunsi wahariwe abatagatifu umwepiskope wa diocese ya Bujumbura yahamagariye abakristo bose kwemera kuzira ukuri be n'ubutungane kuko ngo ariyo nzira izobashikana mu bwami bw'ijuru ako niko kamo katewe na Musenyeri Gervais bashimiye ubusa ahamagarira kandi abakristo kutaba banirumve ko hari mu nkuka y'imisa yasomwe kuri Cathedral Regina Monti
mane b'Imana muko tubwira inzira y'ubuhirwe Yesu ntiyashimye kugira ica duhishije Yesu ntiyashimye kutubyosha ryosha nico gituma ingingo ya nyuma yabanya guhirwa igira iti hahiriwe abahamwe abahoga ubutungane kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo hanyuma hindukiriye kuri ba bigishwa biwe ngo bari bamwegereye aca ababwira ati mwebwe muzoba muhiriwe nibabatuka bakabaremera amabi yose ku bwanje muranezerwa muhimbarwe kuko impera yanyu izoba nini mu ijuru ayo majambo murakunze kuyazirikana umuntu akubwira ngo uzobuhiriwe bariko baragutuka uzoba uhiriwe bariko baragutoteza uzoba uhiriwe bariko baraguhama ariko Yesu ayo majambo niyo yavuze kubera ko yari yaje ashira imbere ukuri agashira imbere ubutungane agashira imbere urukundo nyarwo kandi si yacu nayo ikunze kwitungirwa n'ikinyoma ikitungirwa n'akarenganyo ikitungirwa n'inzankano n'ibindi bikorwa byo mu muzimagiza nimugatangare rero iyo abakristo nyabo cyangwa mbere na ekleziya nimugatangare iyo badatahuwe cyangwa ekleziya ngo itahugwe mu byikora byose n'ugutukwa mbere igatukwa ihogo kugwanira amahoro nyayo yubahiriza ukuri yubahiriza ubutungane urukundo n'umwidegembe w'abana b'Imana ahubwo icyo dutera ubwoba nk'abakristo n'abakristo bogomba kwimerera nk'abandi bose cyangwa ekleziya yogomba kwigumira mu mahoro ya runtirumbeko ntigwanire kwa kuri bwa butungane gwa rukundo Yesu yaje kutwigisha
mu gisata c'intwari bereye imyidogo yose abanyagihugu bo muri komine Giteranyi mu ntara Muyinga abanyagihugu bakaba bamaze imyaka 4 batagira amazi meza kandi hariho umugambi wari watsindiye gushikana ayo mazi ngahe Giteranyi ariko amazi akaba yaheze mu nzira basaba begwa nico kibazo kugitorera umuti maguru mash n'inkuru ya Pierre Gahungu
makuru uruganda rwa radio Inzamba rukura ngaho Igiteranyi atumenyesha ko haciye imyaka 4 abanyagihugu barindiriye amazi yatanzwe n'umugambi local area development ariko bayindiriye barabura aya makuru akavuga ko uwo mugende w'amazi wari ufite ibirometero 60 birenga kuva muri zone ya Mugano gushika ku mutumba wa Ngoma uwo mugambi nkuko aya makuru bandanya bivuga wari gutwara amafaranga angana n'umuri ya Radio Marundi mu ntango uwo mugambi wari kurangurwa mu kiringo c'imyaka 2 none uwa gatanu ngiye guhera ni umubabaro muri abo banyagihugu bari basanzwe bari mu bukene bw'amazi kuko n'imigende y'amazi basanganywe iri kurushi abanyagihugu batari bake ubu banywa amazi yo mu kiyaga Gweru amakuru ava mu ntwaro ku rwego rw'intara amenyesha ko ibyo bikorwa byatevye ngo biturutse yuko ibyigwa by'uwo mugambi byateguwe nabi abandi nabo bakavuga ko uwahawe iryo soko n'abari barongoye komine Giteranyi barihaye umuntu atavyashoboye eka n'abarongoye intara baravyemera bakavuga ko bagiye kuraba ivyo yaramaze gukora babiha agaciro bazi bamwaka iryo soko rihabwe abafite ubushobozi buhagije ngomenya ko uwo mugambi LADP ukomoka ku wundi bunini cyane witwa Rusumo Fall ariko wubaka urugomero rw'umuyagankuba rusangiwe n'ibihugu bitatu arivyo Burundi, u Rwanda na Tanzania.
Pierre Gahungu nawe turamushimiye inkuru ya nyuma yano makuru sentare ya Rutana yarayifashe ingingo yo kugumiza munyororo Nestori nibigira akaba ari umudandaza akaba n'umunywanyi akomeye wa CNDD-FDD muri komine Giharo yagirizwa kudandaza bidaciye amategeko ifumbire isukari hamwe n'ibinyobwa bitemewe n'amategeko ido nido na mugenzi wacu Alexandre Niyungeko
iyo ngingo yo kugumiza mu munyororo nibigira Nestori batazira gutisi yafashwe na sentare nkuru ya Rutana inyuma y'umutagara wo kuri uyu wa mbere nkuko amakuru dukura ngaho muri sentare nkuru y'igihugu ya Rutana abivuga uwo mudandaza akaba n'umunywanyi akomeye mu wa CNDD-FDD ngo yaherutse ava mu ibohero rya Rutana mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere inyuma y'umutaga ngo ahanini yabajijwe cyane cyane ku bijyanye n'ifumbire yafatiwe aho asanzwe adandariza hari ku munsi wa mbere w'indwi iheze Nestori Niyibigira akaba yari yafatanywe n'igipolisi bifuko 35 y'ifumbire 17 y'isukari ya Susumo hamwe n'ibido 9 z'inzoga zitemewe n'amategeko iyo ngingo ya sentare nkuru ya Rutana yo kugumiza mu munyororo yasohotse inyuma yaho kuva gifatwa abarongoye CNDD-FDD bariko baca ku biti no ku mabuye mu gutegeka prokirere wa Rutana kugira ngo bikunde arekurwe atabanje kuburanishwa nkuko amakuru dukura ngaho nyine muri sentare abivuga hamwe n'abanywanyi ba CNDD-FDD muri komine Giharo abivuga nyine igihe yafatwa bavuga ko byari biteganijwe ko acacirwa urubanza rw'ikibiriraho ariko bikaba byahavuye bihinduka ku mvo zitaramenyekana.
Alexandre Niyungeko arakenuye ni kuri iyo nkuru rero yo mu Rutana duciye dusozerera ko amakuru twari twabateguriye kuri uyu wa kabiri. Reka nshimire mwebwe mwese mwari mwahisemo Radio Inzamba agateka kawe nshimire na bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya Jean Marie Ndabashinze nabashikirije ndabifurije umunsi mwiza n'ubutaha.